Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije ikaze kuri radio yanyu.
Mu gihe abantu ariko bivuga yuko twoshyiraho leta ihurikiyemo bose, ihurikiyemo abantu bo mu Rwanda bitandukanye, birumvikana rero yuko ubu leta ishobora kuboneka bikurikije biza shingiro iyo ari leta irimo abasenzefite b'ubumwe.
Uwo ni Bwana Willy Nyamitwe, umujyanama mukuru mu biro bya Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Alphonse Ndayikengurukiye hagiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse, waramutse neza.
Mwaramutse neza, Eugene, mwaramutse neza mwese muri kumuradukwirikira. N'ubu inama nshingamateka na nkenguzamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya ishaka gutohoza neza akantu ku Gandhi kugira ngo itahure neza ibiri muri ya masezerano ku birwanisho ruhonyanganda Iran yagiraniye na vya bihugu rutura byo ku isi, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya, Ubushinwa n'ingoma y'Ubwongereza. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bavuga ati Iran ntitwoyizigira kuko turabonamwo ibintu bisa n'ukumenga yarabeshe, bati turakeneye gusoma ibiri muri ayo masezerano kugira ngo dusobanukirwe neza. John Kerry yari kizigenza muri ibyo biganiro na bati ayo masezerano aba mwibanga kandi afiswe na chaka kigega kijejwe kugenzura ibijanye n'ibirwanisho ruhonyanganda, ati mugabo bibaye ngombwa twobereka ariko mwibanga. Ikindi kibateye amakenga nuko gukura ko Iran ibihano by'ubutunzi bizotuma ico gihugu gisubira gutoha kikazoshobora mbere n'ugura ivyo birwanisho mu bindi bihugu nka mu Rusiya canke mbere no mu Bushinwa. John Kerry nawe ati hariho ubutunzi bwa Iran tudafite ikiganza, bishoboka ko mutemeje ayo masezerano ibihugu ubwo butunzi burimwo bishobora kubusubiza Iran. Ati rero inzira nziza no kuvyemeza kugira ngo abagenduzi babandanye bagenzura Iran mu mugambi wose yobifise wo gukora ivyo birwanisho. Perezida Obama wewe yaramenyesheje ko azokoresha ubasha amateka muha mu gihe inama nshinga amateka na nkenguza amateka itovyemeza. Perezida wa Somalia yaremeje ko atamatora y'abanyagihugu azoba muri uyu mwaka w'2016. Ibyo Perezida Hassan Sheikh Mohamed yabimenyesheje ejo ku munsi wa gatatu, aho yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kubera umutekano muke urangwa mu gihugu ciwe amatora atoshoboka. Ikindi yatangaje nuko bariko bariyumvira ubundi buryo bwo gutora atari umuntu kwijwi bimwe bita vote direct bwoshoboka, kuko bisaba gukwiza ibyangombwa by'amatora mu gihugu cyose, ibyo navyo bikabidashoboka kubera umurwi al-Shabab uguma ugira ibitero. Mu buryo buriko buriyumvirwa ko harimwo gukoresha abaserukira abandi bita vote direct, hagatorwa inama nshinga amateka nayo ikazotora umuprezida azorongora Somalia kuva mu mwaka w'2016. Yaremeje kandi ko naho ibintu bitameze neza cyane byose ko ari bitari bikereta yiwe imaze gushika ko kuva mu mwaka w'2012 ari nko mu by'umutekano ibyo butunze hamwe mbere n'ibya politike. Jonathan Pollard, uwo ni wa musumyi w'urusaku umunya-Israeli yarapfungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1997 azorekugwa mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Ibyo rero Leta ya Israeli yavyakiriye neza cyane uwo musumyi w'urusaku yakora mu gisada c'igisoda ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu mazi yari yaciriwe gupfungwa uwa zero kubera yibera igihugu ciwe amabanga y'ingene iperereza rya Amerika rikora hamwe n'ingene ituma amajwi ajwangarara bimwe bita bruyage mu gutuma tumana kw'amakuru mu karere Israeli irimwo n'ibihugu by'Abarabu. Akanama kagizwe n'abantu batatu bo muri Ministeri ya Amerika y'ubutungane kafashe ingingo yo kumutezurira kuko basanze atakiri caha gikomeye agishoboye gukora. Jonathan Pollard rero ararindiranywe n'igishika n'igihugu ciwe, ariko n'umukenyezi wiwe Esther ngo siwazobona ukwezi kw'11 kurashitse kugira mwakire amufashe kwibagira iyo myaka yose hanyuma bubaka ubuzima bushasha. Umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yaremeje ko irekugwa ry'uyo musumyi w'urusaku mu Israeli atahora isarisana n'aya masezerano igihugu ciwe giherutse kugiriranira na Iran ku birwanisho ruhonyanganda, amasezerano Israeli yaneguje cyane. Jonathan rero Polari yategerezwa kuguma muri Amerika imyaka 5 afunguwe ariko president Barack Obama yararikuye ko afunguwe ashobora kuja mu gihugu ciwe. Indege za Turkiya zarabandanije gutera ibirindiro by'abarwanyi b'abakurde mu buraruko bwa Iraq no mu maroko bwa Turkiya nyene. Aho ni nyuma yaho president wa Turkiya amenyeshereje ko ibiganiro by'amahoro hagati ya leta arongoye na wa mugambwe PKK urwanira kwikukira kw'intara ya Kurdistan bitagishoboye kubandanya. Ahmet Davutoglu ni uwo ministre wa mbere wa Turkiya niwe yamenyesheje ko ku munsi wa gatatu ibitero by'indege za Turkiya byasambuye ibirindiro n'ububiko bw'abarwanyi ba Kurde mu turere dushika dutandatu ataku nyene amenyesha ko arico gitero gikomeye gusumba ibindi kuva Ankara itangwe gutera ibirindiro by'abarwanyi ba Kurde n'ibyo amaguri Islamic States muri Iraq no muri Syria muri iminsi ya vuba. Iraq rero yari yamije ibyo bitero ibyita ko ari ikorwa biteye ubwoba kandi ari ukudasonera ubwigenge bw'ikindi gihugu. Selahattin Demirtas n'umukuru mugambwe uharanira demokarasi ari mu mugwi w'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi kandi itahura ikibazo c'abakurde yari yamirije ibyo bitero nawe nyene avuga ati ari kwihora iyo migambwe avuga ati ibyo bitero no kwihora iyo migambwe kubera ashinga amateka ifise mu nama ashinga amateka nyene bibuza Ankara kwiganzira iyo nama. Ati ico tuzira nuko dufise ibitse 13% kwijana by'amajwi mu nama ashinga amateka. Leta tuzumwe za Amerika yoyo yaramenyesheje ko kwa kabiri kwirikira korana na leta ya Ankara kugira ngo zigizeyo abarwanyi mu buraruko bwa Syria. Mullah Omar yatwara leta ya Afghanistan kuva mu 1996 ku ntwaro y'abataliba amaze imyaka 2 ngo apfuye. Ibyo byamenyeshejwe kuri uyu munsi wa gatatu na Abdul Hasib Sedik umuvugizi w'iperereza rya leta ya Afghanistan. Muri leta zunze za Amerika iyo nkuru bayakiranye agaciro ariko bariko bararaba ico bacishwe umukuru wa leta y'abataliban hamwe ituma iyo nkuru igiye kuvugwa muri iki gihe kandi ubwanyuma Mullah Omar yabonetse hari mu mwaka w'2021. Ibyo ngo birashobora kandi gutuma ibiganiro by'amahoro byariko biraba hagati y'abataliban na leta ya Afghanistan bifata iyindi ntumbero kandi byari bigeze kure kuko hacatangura ingwano yo kumusubirira.
Urakoze Alphonse kuri aya makuru. Nshuti zacu, ubu muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uyu noneho ni umwanya w'inkuru nyamukuru. Bamwe mu banyapolitiki b'u Burundi basanga itegeko nshinga ryahinduka. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Bwana Wirinyamitwe, umujyanama mukuru wa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza.
Mushinga ntahe Wirinyamitwe, mbanje kubasuhuza murakomeye cyane.
Ego nandi ndabaramukije nkongera karamutsa n'abarekora twumviriza mu Burundi no makungu.
Nibyo se koko umugambwe se NDD FDD birumvikana na guverinoma y'u Burundi byasabye ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba ko itegeko nshinga ry'u Burundi ryahindurwa?
Ego cyane, hariho ingingo itegerezwa guhinduka kuko mubiravye mu gushinga leta umugambwe se NDD FDD wonyene niwo mugambwe ufite uburenganzira bwo kwinjira muri leta. Muri icyo gihe rero mu gihe abantu ariko rifuza yuko twoshiraho leta ihurikiyemo bose ihurikiyemo abantu bo mu migambi itandukanye, birumvikana rero yuko ubu leta ishobora kuboneka dukurikije bwiza shingiro iyo ari leta irimo abashinzwe FDD bonyine, abahutu n'abatutsi n'abapfasoni bavuye mu mugambi w'ishinzwe FDD bonyine.
Ibyo se bivuze ko byakorwa mu kihe gihe, byaba mbere y'uko manda ya Perezida Pierre Nkurunziza irangira tariki ya 26 y'ukwezi kwa 8 gutaha?
Murazi yuko leta ihari ubu itegerezwa kuhaba gushika tariki ya 26 y'ukwezi kwa 8, aho ikiringo yatorewemo mukuru w'igihugu mu bisanzwe gitegerezwa kuba kibishijwe n'ikindi aheruka gutoregwamo. muri cyo gihe rero bizaba ngombwa yuko ashinga leta shasha iyo leta rero kuko iyo matora aheze hateza kubaho na leta ubu rero iyo leta ubusanzwe bigaragaza yuko nk'abari mu migambwe ya Ipfona imigambwe ya Fodebu imigambwe ya FNL n'iyindi atanu bafite uburenganzira bwo kwinjira muri leta kiretse abasanzwe bafite bonyine n'ingingo ijana na mirongo ibiri n'icyenda n'ibwiriza shingiro ry'ubuhumbi
ahubwo umushinga ntahe w'irinyamitwe hari bamwe mu nyapolitiki batavuganwe na leta ndetse n'abahana uburenganzira bwa muntu bari mu miryango inyuranye bavuga ko ahubwo Perezida Pierre Nkurunziza ari utajya muri iyo leta y'ubumwe yakirwaho ihuriweho bavuga ko yarenze ku masezerano ya Arusha n'itegeko nshinga mubyumva mute
kibazo cyaraheze icyo kibazo muri politiki birashyirwa ku bantu baharira kuri imica nk'ibiriya mu bijyanye n'itunganywa ry'igihugu ariko icyo kibazo cyaramaze guhera kuko iyo impari nk'izo zihari mubwiriza shingiro ingingo yacyo y'amajana abiri na mirongo ibiri na gatanu igaragaza yuko sentare igeze kubahiriza ibwiriza shingiro ariyo ica ikatura ayo matati ayo matati rero yari hagati y'abanyepolitiki mubwira bati mukuru w'igihugu yo kwitoza abandi ngo ntiyo kwitoza icyo cyaramaze guhera kuko ibwiriza shingiro ryaramaze gusigurwa neza n'iyo sentare igeje kuryubahiriza murumva rero ujejwe gushyiraho iyo leta ni umukuru w'igihugu yatowe uwo banyagihugu rero abarundi bitoreye n'icyubahiro Petero Nkurunziza yatowe kugenekereza ijana ry'ibiri na rimwe ry'uko indwi hanyuma mukamuzi yuko mu ziheze ariho seni yatangaje icyese washoboye gutorwa hakaba hari imbere yuko inzego sentare igejejwe ko ibwiriza shingiro nayo ishobora kwemeza ibyo bitegereje yashyikirijwe murumva rero yuko utegereza gushyiraho iyo leta n'icyubahiro Petero Nkurunziza hanyuma rero wewe rero yari yifuje kugurura imiryango kugira ngo n'abandi batashoboye kugira amajwi baronse kuko batagira abanywanyi bakwiriye ibyo rero nabo nyine bashobore gushobora kuhurikira muri iyo leta rero iyo yugurura imiryango zawo cyagira akanyarwanda ngo cyagaruka avuga ngo ahubwo ngo niba atarakwiriye kujyamo kandi ari bategereza gushinga iyo leta
ndabashimiye cyane mushinga ntahe w'irinyamitwe n'umuhanuzi n'umujyanama mukuru wa perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza tuvuganye ari mu Bubiligi murakoze cyane
murakoze nawe
mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto amasanamu ya video amajwi n'inyandiko ku matora yo mu Burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa
reka da ntabwo twari tubizi bigenda gute
ngo kuko igisata cy'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyayibatekanirije
kagira inkuru
ubwa mbere naba ku rubuga ngurukana bumenyi ku ijwi rya Amerika hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo harakamenyetso k'umwami gato hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde ufyonde aho ubona handitse fata video nshasha ufate amasanamu wifuza kurungika cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo ayo masanamu azocaja mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi koresha ubwo buryo nyene masanamu ya video aya majwi n'inyandiko
oh urakoze kudusobanurira Muruzinduko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagiriye muri Afrika yahaye inama abayobozi n'abaturage ba Afrika ko itegeko nshinga ry'igihugu rigomba kubahirizwa. Yumvikanishije ko nta muntu uri hejuru y'amategeko kabone niyo yaba ari perezida. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije bwana Robert Higiro wo mu muryango Democracy in Rwanda Now wari wasuye ijwi rya Amerika amubwira uko yakira ubutumwa bwa Perezida Barack Obama.
Ngira ngo Perezida Obama nta kintu mu by'ukuri ataburiyeho abanyapolitiki cyangwa se abayobozi bo muri Afrika ariko cyane cyane noneho twakoranye nabo na gahunda tubona ziri mu Rwanda zo guhindura constitution aho umuntu bavuga ngo niwe wenyine ushoboye nibyo President Obama yasubiyeho iyo uvuze uti ni ngegenye n'ushoboye abandi banyarwanda 12 nago zishoboye ntacyo ubora koze mu myaka 20 amazeho yabuze n'umuntu umwe yasigaho urabyumva kuko namashyaka akomeye tuzi nubwo twaje muri za Tanzania nubwo twaje muri za South Africa baba bafite ishyaka rikomera kubera yuko rigira ideology ifasha icyo gihugu kandi bakagira nakadazi bagenda bavuka bagurominga kugira ngo ejo bazaba bayoboze mu gihe rero udakora ku buryo ubona abantu batoya bazagusimbura wese wavuga yuko urimo gukora icyo kandi kindi niyo nkomoko y'imirwano yica abantu no kuvuga ngo n'umaze imyaka 20 ntabwo urimo gukora inshuti akenshi urimo gukora abanzi urimo gukora amakosa urimo gutandukira urimo kureba igihugu ukabona ari wowe kandi niho President Kagame ageze nicyo kibazo rero Obama nicyo yasubiyeho cyane ariko igisekeje nasomaga New Times uyu munsi ibyo Obama yavuze babikuyemo bigendanye nibyo bavuga gusa kubindi ngo ngabayashyigikiye mu bintu bya conflict hamwe na security and peace ariko ikikwereka yuko ese umunyamakuru wa New Times wumvishije ijambo rya President Obama bakamubwira bati hariya nuhashyiremo we abatekereza iki umunyarwanda
ni ijambo ryumvikanye mu cyongereza ariko ndibwira ko itangazamakuru rimaze kwaguka cyane abantu benshi bararyumvise mukumva se nko mu Rwanda nk'ubu inteko ishinga amategeko iri mu baturage ishaka kuvitekereza byo kugira ngo barebe niba bahindura ingingo jara nimwe yatuma president uriho Paul Kagame yakwiyamamariza manda ya gatatu mubona mu bayobozi b'u Rwanda mpere kuba député n'abasenateri bagize inteko ririya jambo ni ikintu bumva bakumva ribareba cyangwa basanga ari ijambo ry'umunyamahanga
mu byukuri n'abana bageje mu myaka 17 buri muntu wese wakurikiranye ijambo president Obama yavuze kandi nago byari kuvuga ngo biri personal yabwiraga abana kunda b'abanyafrika babwira ati ibi bintu ni byiza yitangaho urugero avuga ati guhinduka gukuraho ubuyobozi ugashyiraho ubundi abanogekanye ubuyobozi mu mahoro atanga urugero rwa za Nigeria nibwo igihugu gitera imbere abasenateri bo mu Rwanda n'abadepute ni ingwate nta kintu na kimwe bajya batekereza niba ushaka kureba neza ukuntu biba bimeze iyo Kagame arimo kubatuka muri retreat tuvuge mwiherero ubona abantu bandika ese iyo umuntu agutuka wandika iki mu byukuri babandika iki ariko nokwerekana yuko baba bafite ubwoba ku buryo ibyo avuze ntago ari discussion barimo ni namabwiriza iyo ubona parlement yihuta na sena kwemera yuko ingingo y'ijana nari mwe hinduka nuko biba byararangiye barababwiye ariko afande yavuze abo ni banziza babirimo ni bamusoni bababirimo ni badani munyuza babirimo baba barimo bari mu matwi y'abari abadepute babwira batafandi yabivuze mu bigire vuba bakongeraho nibindi ye urumva ubu ngubu kuko bamaze kujya mu gice cy'igihugu barimo kuvugana n'abaturage bya bindi byabo biri stage managed babiyemeza yuko nyine ingingo igomba guhinduka bafite barimo barigaragambye mu mihanda hose aho bageze abadepute barabyumva ibyo barimo gukora atari byo abasenateri barabyumva ibyo barimo gukora atari byo abaministri barabyumva premier ministri arabyumva Rugege arabyumva wirukanye ba Green Party mu kirego ari batanze ariko na rwinyagamburo babafite umuntu wazanye ukamugira umudepute adatowe waramushyize ku rutonde ngari urengaho ngavuge atari ko nyako ba president ibi bintu uvuga naga ari byo twakabaye tubigenza gutyo
Major Robert Higiro tuvuganye hano muri studio zacu Washington DC mbibutsa ko mu minsi mikishize Major Robert Higiro aherutse kugeza ubuhamya kuri Congress ya America muri su komisiyo y'ibazo bya Afrika n'ubanyi n'amahanga asobanura ihohotera ikibazo cy'ihohotera ry'uburenganzira bwa muntu anavuga ko mu Rwanda hari iyicarubozo yavuze cyane kubijyanye no namagereza
Tukivuga ku Rwanda urukiko rw'ikirenga rwatangiye kumva urubanza rw'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party riregamo leta y'u Rwanda urukiko rwanze kumva icyifuzo cy'uwiyise inshuti y'urukiko muri urubanza ruvuga ko afite aho abogamiye ni inkuru ya mugenzi wacu Asumutakaboye
3-2-1 papier urukiko rw'ikirenga rwanze icyifuzo cy'abwana Gatete Thierry uhagarariye umuryango Center for Human Rights ukorera mu Rwanda wifuzaga kuba inshuti y'urukiko ni mu rubanza cyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryarezemo guverinoma y'u Rwanda kuyica amategeko ishaka guhindura itegeko nshinga. Urukiko rwasobanuye ko uyu Gatete Thierry abogamiye ku ruhande rw'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije riyobowe na Bwana Frank Habineza amategeko ateganya ko kwitwa inshuti y'urukiko kugira ngo wemererwe kuza mu rubanza ugomba kwerekana ko ntaho ubogamiye. Urubanza rwakomeje ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije risobanura ikirego cyaryo rinasaba ihagarikwa ry'ibikorwa byose birimo gukorwa ubu bigamije kuvugurura itegeko nshinga. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryareze Leta y'u Rwanda kwibogamiye ku ruhande rw'abashaka ku itegeko nshinga rivugururwa. Uwunganirira ishyaka Maitre Mukamusoni Antoinette yabwiye urukiko ko abayobozi bakuru aribo batangiye ibyo kuvugurura itegeko nshinga mbere y'uko abaturage babigira ibyabo. Iri shyaka rivuga ko abayobozi bagaragaje kubogama kuko banakira ubusabe bw'abaturage mu nteko ishinga amategeko hazaga abayobozi bakuru b'inteko kwakira abaturage. Nyamara ku rundi ruhande mu gihe ubusabe bw'iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ubwo ryagezaga ubusabe bwaryo mu nteko butanakiriwe byibuze n'abakozi bato b'inteko, aho iri shyaka ryavuze ko ibimenyetso bishingirwaho ari amajwi n'amashusho byafashwe abaminisitiri, abadepite n'abayobozi mu nzego zitandukanye bagaragaza ko bashyigikiye ku ingingo y'ijana rimwe yavugururwa bakanabishishikariza abaturage mu nama bakora. Abunganira Leta bavuze ko urukiko rw'ikirenga rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Maitre Rubangwe Pimake umwe muri batatu baburanira Leta y'u Rwanda yabwiye urukiko ko nta bubasha rufite bwo kuburanisha urwo rubanza ko watanze ikirego yagombaga kunyura mu bagize inteko ishinga amategeko nk'uko itegeko ribiteganya. Urukiko rw'ikirenga rukaza nk'umujyanama. Abunganira Leta bavuga ko batabona impamvu Leta yakuruwe mu manza kandi nta cyaha ifite. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryo rivuga ko bitari gukunda kugana inteko ishinga amategeko kuko hari umwe mu bayigize wavugiye ku karubanda ko batemera ko itegeko nshinga rivugururwa ari ibigarasha. Abandi bakagaragaza ko ubusabe bw'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije nta shingiro bufite. Maitre Mukamusoni hamwe n'abayobozi b'ishyaka barangajwe imbere na Dr. Frank Habineza bavuze bimwe mu bimenyetso byaranze kubogama ku ruhande rwa Leta ari nayo impamvu bayireze. Bavuze uburyo abadepite bafatanyije n'abaturage gucinya akadiho nyuma yo kwemeza ishingiro ry'ubusabe bwo kuvugurura itegeko nshinga. Aha Maitre Antoinette Mukamusoni yasobanuye ko Leta ariyo yarezwe bitewe n'uko kuvugurura itegeko nshinga byatangijwe n'abanyamategeko n'abayobozi mu nzego zo hejuru abaturage bakabisamira hejuru. Yasabye kandi ko urukiko rw'ikirenga rwagira inama inteko ishinga amategeko imitwe yombi igahagarika ibikorwa byose birimo gukorwa bigamije ivugururwa ry'itegeko nshinga kuko iri tegeko ari ntayegayezwa. Nyuma yo kumva ibivugwa n'ababuranyi bose urukiko rwanzuye ko agiye gusuzuma ububasha bwarwo mu kuburanisha uru rubanza rutangaza ko umwanzuro uzasomwa ku itariki ya 9 Nzeri isatatu za mu gitondo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Utugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amatora y'umukuru w'igihugu atabonwa kumwe na bose mu Burundi yarigizweyo gushika ku itariki 21 z'ukwezi kw'indwi mu gihe uruhagarara n'ubwicanyi bitera byiyongera mu gihugu. Abasirikare ba Leta n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye baherutse gutana mu mitwe mu ntara ya Kayanza hafi y'urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Buramatari w'iyo ntara yatangaje ko abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu Burundi bavuye mu Rwanda, icyagirizo abategetsi b'u Rwanda bahakanye. Ibyo bikaba bishobora gutuma haba ubwoba bwo gutumvikana kw'abanyepolitiki n'imyerekano mu mabarabara yo kwiyamiriza ko Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza asubira kwitoza bishobora kuvamwo intambara ikomeye. Abatavuga rumwe na Leta barihojeje amatora mu kuvuga ko ingingo ya Perezida Nkurunziza yo kurondera ikingo cya gatatu irenga ku ibwirizwa shingiro. Itangazwa ry'uko asubira kwitoza mu kwezi kwa kane vyatumye haba imyerekano y'amazi indwi zitari nke, imwe muri iyo myerekano ikaba yabayemo ubwicanyi. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza avuga ko ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ituma ashobora gusubira kwitoza. Umuvugizi wa Perezida Jeve abayeho yatangaje ko Perezida Nkurunziza yateye igikumu ku ngingo yigize y'amatora y'umukuru w'igihugu yari yategekanijwe kuba ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi mu kwishura ko vyasabwe n'abategetsi b'ibihugu bigize umuryango wo mu karere ko muri Afrika mu buseruko. Ivyo bihugu vyari vyarondeye ko amatora yigizwayo gushika ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi kugira bihe Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni umwanya wo kugerageza guhuza mu biganiro hagati ya Perezida Nkurunziza n'abatavuga rumwe nawe mu kigoro ko kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi. Umuvugizi wa President Jeve abayeho yavuze ko ivyo byoba birenze ku bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro. Leta zunze ubumwe za Amerika ziratewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko ingwano yadutse mu bice bitari bike by'u Burundi, hamwe n'ibiherutse gutangazwa n'abarundi bagabisha gukoresha ingufu kuri leta ya Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba impande zose kwiyemeza ku biganiro vyubaka kugira zitorere inyishu iciye mu mahoro ibibazo vya politike bishobora kugeramira amahoro n'umutekano vyashitswe ko mu gushira mu ngira amasezerano ya Arusha mu kiringo kirenga imyaka 10. Leta zunze ubumwe za Amerika ziriyamiriza ikoreshwa ry'ingufu kugira abantu bashike ku migambi yabo ya politike, zikaba zidashigikiye akigora kariko kose ko gufata ubutegetsi biciye mu buryo butisunze ibwirizwa shingiro. Leta zunze ubumwe za Amerika ntizishigikiye na gato ibikorwa ivyo ari byo byose bya gisirikare cyangwa ibitero mu Burundi, zikazorondera gutuma abo bose bazoba batyoje bikomeye agateka ka muntu babibazwa.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta zunze ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabona mugenzi wanjye Alphonse ndayikengurukiye hagarutse hano muri studio agiye kubagezaho incamake y'amakuru. Alphonse, mikoroni yawe.
Urakoze Jenny, incamake y'amakuru twabashikirije nababwiye ko nubu inama nshinga amateka na nkenguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibandanye ishaka gutohoza neza akantu kandi kugira ngo itahure neza iri muri ya masezerano ku irwanisho Ruhonyanganda Iran yagiraniye na bya bihugu rutura byo ku isi harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, France, Budagi, Urusiya, Ushinwa n'ingoma y'Ubwongereza. Twababwiye kandi yuko president wa Somalia yamenyesheje ko atamatora y'abanyagihugu azoba muri uyu mwaka w'2016. President Hassan Sheikh Mohamed yamenyesheje ku munsi wa gatatu yabibwiye iradio Ijwi rya Amerika ko kubera umutekano muke urangwa mu gihugu ciwe amatora adashoboka. Iyindi nkuru twababwiye nuko wa musumyi w'urusaku Jonathan Pollard umunya Israeli azopfungurwa mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Uwo munya Israeli rero yapfunzwe kuva mu 1997. Ibyo rero ngo vyashimishije Leta ya Israeli. Uwo musumyi w'urusaku icari camupfunze nuko yakora mu gisata c'igisoda ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasoda bakora mu mazi. Yari yaciriwe urubanza wo gufungwa zero akaba yahora atanga amabanga y'ingene iperereza rya Amerika rikora hamwe n'ingene ituma amajwi ajwangarara bimwe bita brouillage mu rurimi rw'Igifaransa mu gutuma tubona ko amakuru ibyo rero ngo barabruya mu karere ka Israeli irimwo n'ibihugu by'Abarabu. Iyindi nkuru twababwiye nuko indege za Turkiya zabandanije gutera ibirindiro by'abarwanyi b'abakurde mu buraruko bwa Iran no mu manuko bwa Turkiya. Aho ni nyuma yaho president wa Turkiya amenyesheje ko ibiganiro vy'amahoro hagati ya leta arongoye n'aba mugambwe PKK urwanira kwikukira kw'intara ya Kurdistan bidashoboye kubandanya. Hamid Dagulo, ministre wa mbere, yari imbere yamenyesheje ko ibyo bitero ari byo bikomeye kuva bitangura.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose ndabashimiye kwa mukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ibiganiro byacu by'isaha naha tubisoreje kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese kugira ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira, ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ndabaha nikaze gwaruka namwe mwese mukundi ibiganiro by'ijwi rya Amerika ishingwa ry'ibigo bigenzi by'ugwaruka nimwe mu nzira z'ukujija urwaruka kwitura abaganga kubijanye n'ihinduka ry'imibiri yabo amashirahamwe mpuzamakungu nka UNICEF na OMS yemeza ko hibonekeje iterambere ry'amagara meza y'ugwaruka muri rusangi kuva hashinzwe ibigo byita amagara y'imiyabaga araheza imyaka 20 ugwaruka rurigishwa uburyo butandukanye bwo kwikingira gusama imbanyi rutifuza kukaba nkako ibice 27% by'imiyabaga muri Afrika byemerera ko byatanguye kurangura amabanga mpuza bitsina kuva ku myaka 15 nkuko biri mu matohozwa yakozwe n'igisata cishiramwe mpuza makungu ONU cita iterambere ry'abantu ku isi FINWAP mu 1992 naho biri uko abakora ubuvuzi bo mu bigo bigenzi by'ugwaruka baracafise intambamyi yuko utarunka ugwaruka rubitura ku bushake bwago isiguro nuko ugwaruka gwibaza ko hari bibazo rushoboye kwikemurira gonyene nkuko bimenyeshwa n'ikinyamakuru Planet Santé candika biciye mu buhinga bw'ingurukana bumenyi mu Burundi haraheze imyaka 2 hashizweho amavuriro umugenzi w'ugwaruka mu ntara ya Bubanza Kayanza Ngozi Gitega Ruyigi na Makamba igisata cita iterambere ry'abantu FINWAP muri ONU kimenyesha ko bizotuma ugwaruka guyungura ubwenge mu makuru ajanye n'irondoka kukaba nkako mu 6,620 by'abanyeshure igihumbi muri bo ntibashoboye guheza umwaka w'ishure wo mu mwaka wa 2011 ushira w'ibihumbi 2012 nkuko amakuru dukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida mu Burundi abimenyesha tumenyeshe kandi ko mu muri yaridi umwe n'ibice 8 by'ugwaruka bwo ku isi imiliyoni 2 n'igice bapfa uko umwaka utashe igice kinini cabo giharugwa muri Afrika yo munsi ya Sahara hamwe no muri Aziya yepfo ishira ubuseruko nkuko biri mu matohoza yishira hamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS mu kiganiro cacu cuno musikira turabira hamwe ibijanye n'uruhara rw'ibigo bigenzi by'ugwaruka mu mugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza kuri micro muri kumwe na jewe inamahoro Raisa Liliane akaba numunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibindi byinshi mushikirizwa n'ijwi rya Amerika nongiye kubaha ikaze jira mu kiganiro nyezina tegamba twivyumviro by'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura kuri micro ya radio yanyu ijwi rya Amerika rutubwira inyungu rubona mu mugambi w'ishingwa ry'ibigo bigenzi by'ugwaruka mu mugambi y'irondoka rije n'amagara meza ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
chamenye kuno shwa kuba muri kazoza neza kuvyara ku rugero tavyara abana benshi kuko uvyayi benshi ucubura ukuntu ubatunga
umva bisha bituma umenye kungene witegura mu buzima bwawe kungene udashobora kugwa mu ngorano bwa mbere hoho ukura utinya guhuza ibitsina n'umuntu tarubaka abana biwanje ndabona ibigano bibigisha
abimirije kubaka batse bamenya uburyo bwo kurondoka kugira ngo bazovyare bake
nuko nkakira umujene akura azibintu byinshi ashangira umfashije mu buzima agera camwo niyo yubatse rusangira bayeho neza n'umugore wiwe kuko aba yarigishijwe
akongoko karahari kuko umuntu yamaze kwigishwa ikintu kanaka ahoragenda mu bintu bitandukanye cyayigira inama yo kutarabiheba kamenya no kugene yifata kuko si benshi bafite na radio kugira babyumve
uko kutayaga n'abavyeyi ni inzitizi kwirondoka rijeye n'amagara meza kugwaruka aha ni nko kubaka ingo batarakwiza imyaka canke bakubaka hararengeranye vyongeye bituma barangura amabanga mpuza bitsina batikingiye nkuko biri mu matohoza yakozwe n'ishure kaminuza Cheikh Anta Diop yo muri Senegal yerekana kugwaruka atamakuru rufise kubijanye no guhuza bitsina bikingiye iyindi ntandaro n'ukudashobora gushikira ibigo vyagenewe gufasha urwaruka mu irondoka rije n'amagara meza nuko ishure kaminuza Cheikh Anta Diop ryo mu gihugu ca Senegal ribandanya ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'uruhara rw'amavuriro umugenzi w'urwaruka mu mugambi irondoka rije n'amagara meza tega matwi inkuru ya Alain Yves Irankunda yatohoreje mu gisagara ca Bujumbura
Urakoze Liliane kumpa jambo ivuriro rito rya leta ryitiriwe urwaruka riri muri komine Kamenge mu gisagara ca Bujumbura riraruha ikibanza kwigisha irondoka rijanye n'amagara meza ahandi mu kigo cy'urwaruka cyo mu Kamenge aho iminsi yose ya kane abavuzi baryo bafashanya na bamwe kuri ubu bumenyi bw'uyo mugambi muri uyo mwanya wo kumuhingamo uhakajyo urwaruka ko kungukira ubumenyi bujanye n'inyifato ibereye y'ubuzima bwago bwa misi yose Aline Nininahazwe umuyabaga atubwira ko inyigisho zijanye n'indwara zandukira biciye mu bihimba zirondoka amaze kuronka byamufashije kwigira inama y'ukudafata minenegwe amagara yiwe ku ruhande rw'abigeme kandi akunguko ni kanini twumvirize Aline Nininahazwe umuyabaga aba muri komine ya Cibitoke
Je zaramfashije kumenya ngene nitwara ndahuza ibitsina n'abahungu bishitse nyene ugakoresha ugakingereje birafasha cyane kuko nshobora kwandura izo ndwara zibyaduka ari nka sida cyangwa izindi zifatira mu bimba by'irondoka
Umwanya ugwaruka ruronswa wo kubaza ibibazo abavuzi ni ngirakamaro gutahura vyoroshe irondoka rijanye n'amagara meza Elvis Nduwayo aba muri quartier Gikizi abivuga afatiye ku buryo bunyuranye bwo kuvyara ku rugero yatahuye kubwizo nyigisho vyongeye uguhanahana ivyiyumviro hagati y'ugwaruka gutuma inyigisho z'abasovye bazitegera neza Bruce Irakoze avuga ko mu gihe ariko araganira n'uwo bari kumwe mu mahugurwa atahukigwa kuruta ugwaruka rurashimishwa no kuronka amavuriro agwitaho kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza Kevin Manirambona abivuga afatiye kuko ataraziko uguhuza ibitsina atikingiye gushobora gutuma yandura umugira wa sida
jewe icyo natahuyemo nuko nasanze batugishije ingora nyinshi zifatiye mu byirondoka kugeze sinari nzi yuko usambanye n'umukobwa udagojeje kapoti cyangwa ugwara umugira
ugwaruka ruri zigiye abagwigisha inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza insiguro nuko ruzihabwa ukwago ikindi nuko kenshi inyigisho zitangwa zidakoresha imvugo mbabarira amatwi nkuko bivugwa na Georgette Munezero umuyabaga w'imyaka 27 kubwivyo abana babigeme barigira inama y'ukudahendwa n'ababahubisha babajana mu buhumbu Georgette Munezero yemeza ko ibimukwegera mu busambanyi byose asigaye avyirinda by'umwihariko kubwiwe izo nyigisho zajihageze kuko hanini abigeme aribo bahura n'ingorane bivuye ku kutamenya inkuru dukura mu kigo cy'ugwaruka cyo mu Kamenge zivuga ko abaforoma bivuriro rito rya Kamenge aribo bakora ibipimo vya sida kugwaruka ruvyifuza mu gihe baje kubaha inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza Claude Nkurunziza ajejwe ibikorwa vy'amagara y'abantu mu kigo cy'ugwaruka cyo mu Kamenge arabidusigurira
Centre de Santé Ami de Jeune mu Kamenge kira ku wa kane baraza gupima umugera wa sida ari kibazo gitumbereye muganga umuganga niwe acaza akabivuga akabaha umuco akabaha ivyo bakwiye gukora bijanye n'amagara y'abantu
tumenyeshe ko umugambi w'amavuriro yitiriwe ugwaruka watanguye haraheze imyaka 3 ivuriro rito rya Kamenge akaba ariryo ryatowe ubwa mbere mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo abe ariryo riyobora ibikorwa byo gushikiriza ugwaruka inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza nkuko bivugwa na Albert Bigirimana arirongoye amahugurwa aronswa abaforoma atuma bamenya gusumba uko ugwaruka gutahuzwa irondoka rijanye n'amagara meza twumvirize Albert Bigirimana arongoye ivuriro rito rya leta riri muri commune Kamenge
tusana tugira ihugurwa tukagira ikarisha bwenge kungene dushobora gufasha ugwaruka dufashijwemo na Finiwap na Penise tukabafasha
nk'abavyeyi badanga kubitura nabo nyine murabigisha mukababwira yuko bashitse mu miryango bosigurira abana babo ibijanye n'irondokeje n'amagara meza
abakuze iyo baje ngaha turababwira ko bateza kugishira ku mugaragaro abana bagatahura bakamenya
ugushikira abana babahungu nabigeme mashure yisumbuye yegereye ivuriro umugenzi ugwaruka rya Kamenge ni hangiro y'indongozi zaryo
ibigo bigenzi vy'ugwaruka bikwiye kumenya ko intambwe ikini ndende mu kubaha urugwaruka kubitura ivyo vyofasha mu gukinga indwara zandukira biciye mu bihimba vy'irondoka no guteza imbere amagara meza nk'uko ishiramwe gitagateka kabana ku isi UNICEF ribihanura abarezi bo mu mashure bakwiye kwamabazi rugeze ugwaruka rugera ko mu kumenya ibijanye n'irondoka ivyo vyofasha kubanonsa inyigisho zijanye n'igihe bagezemmo nk'uko abashakashatsi mu vy'amagara y'abantu babihanura inyigisho zijanye n'irondoka ry'amagara meza zotangura gutangwa ku bana b'imyaka 10 ivyo bifasha gushika mu myaka y'imiyabaga bazingene bifata nk'uko abashakashatsi mu vy'amagara y'abantu babandanya babihanura kugira twumve neza ibijanye n'uruhara rw'ibigo bigenzi vy'ugwaruka mu mugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza tega amatwi kiyago twagiranye n'uwurongoye umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza PNCR mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu uwo nawe ni muganga Juma Ndereye aganira na mugenzanje ala Ive Irankunda
muganga Juma Ndereye ndabaramukije
mwaramutse neza
mbega ivyo bigo mwitiriye ugwaruka mwuguruye muribaza ko bizofasha gushika ku mahangiro mwari mwategekanije yo kwigisha ugwaruka mugambo je ndo kanje amagara meza
turibaza ko bizofasha cyane duhereye mbere no kubiharuro dufise by'umwaka w'2008 barura ryabaye ry'abantu baba mu Burundi gyerekanye neza yuko ibice 65% ku jana no gwaruka ari munsi y'imyaka 25 ahubwo nabatarana tangura barakeneye yuko baronka inyigisho kugira ngo uzitire tutaronego
nivyo mwaruguruye ibigo vy'amavuriro bigenzi vy'ugwaruka kugira ngo umushe kugwigisha umugambi urondokoje n'amagara meza mbega ni kuki mutiyumvire yuko bo bahakenewe n'ibindi bigo bigenzi vy'abakuze
umuntu akuze agiye mu ivuriro nta numwe amwinuba ariko abakiri bato abantu bose bacha bamudoma ka gatoki
izo nguvu muri ko murakoresha mu kwigisha ugwaruka ntimubona yuko dushobora kutashika ahantu mwifuza mu gihe abavyeyi batobigiramo uruhara cyane cyane mu kubunganira kuzibigisha abo bana bashitse muhira
dukorana n'abavyeyi uyu mugambi ntushobora kugenda neza mu gihe cyose tutoba turiko turisunga imico n'indero y'ikirundi
gwaruka ruriko ratwumviriza mu kiganiro kira gotegera mwiki kumva ko mwarwugururiye ibigo by'amavuriro vyitira ugwaruka
gotegera yuko batokwigira sindabibazwa ibibazo by'irondoka rijanye n'amagara meza ni bibazo by'abakiri bat ntawoja ngaho ngo yihende ngo avuge yuko bo bivyo bitabaraba ni naco gituma uruhara rwacu dukingire ugwaruka cyane cyane aba bakobwa ariho bakenyezi bejo hariho ayo mavuriro ibyo bigo twashizeho ami de jeunes barashobora kwegera kabaha impanuro
ndabakinguke
murakoze kutugende
Alain Yves kuri ayo majwi nico kiyago dushikirije turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati Burundi urasharije
Ubukene ni sarabiri mu mijyango tatugira
bose bariko baratwumviriza ku ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika. Uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'uruhara rw'amavuriro umugenzi w'ugwaruka mu mugambi w'irondoka rije n'amagara meza. Gwaruka nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro namwe murahabwa ijambo aho mubaza ibibazo bibabakiye mugahabwa inyishu n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu ni mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Sikugwiza ubushitsi bw'isoni mu gwaruka mu gihe gwigishije dukirire buto
sugushira isoni kwigisha ugwaruka hakirikare irondoka rijanye n'amagara meza kuko bazokura batahura ivyo ari byo mu misiri imbere bazogenda kubaka gwaba bazoba bazi ivyo bagiyemo bitegure hamwe n'uwo bubakanye baheze babone kumwe ineza y'umuryango bagaheza bakazobigendera mu buzima bwabo.
Mbaza ndakwishura.
Na nabantu bazogabanuka kugwaruka rumenyirondo cy'amagara meza.
Nk'ivyo umuntu yo bivuga abonye ibitigire. Reka turindire mwazi yuko inyuma y'imyaka 33 kenshi barakunda kugira ivyigwa kugira barabe aho urugero rw'abantu rugeze ku bihugu. Niho rizoreza rukerekana ugwaruka gwaratahuye irondo kajanye n'amagara meza kuko nibo bazoba bageze kwibaruka.
Mbaza ndakwishura.
Ugwaruka gomenyire ndokabijanye n'amagara meza hari cyabyo hindura rubarukiriruta
ni byiza yuko ugwaruka rumenya hakirikare kuvyerekeye irondokariranya amagara meza kuko bwa mbere birabafasha kumenya umubiri wawo kunumeze ihinduka ari kurira mu mubiri wabo bakamenya hakirikare ibishobora gushika byaheza bitubafasha kwifata neza no kwigenza neza mu buzima bwa misi yose.
Gwaruka nimurambirwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Bavuga ngo hari irondoka ry'amagara meza hari ritari ry'amagara meza
irondoka rijanye n'amagara meza ni wa muryango ubatse ugwabo bakayaga bagashira hamwe abana bazovyara ikintu bazobakurikiza hama nikindi bagatahura hamwe uburyo bokoresha kugira batandukanye ibyaro zawe iritameze neza niba abana bintahekana umuvyeyi akabyara kumwaka kumwaka abana bagasinzikara umuvyeyi na bagasinzikara urugo rukononeka.
Mbaza ndakwishura.
Kumenga ujya bufuko bigisha ugifisa kwi
ujya bufuko iyo bubitswe nabi buratamavuta bukononekara rero no kuraba yuko ngo bufuko kunuba bwabitswe canke butuba baramaze guta igihe bwo gukoreshwa.
Mbaza ndakwishura.
Hagati y'abahungu n'abakobwa nibande bo kwigishwa cyane ibijyanye n'irondoka.
Hagati y'abahungu n'abakobwa uko ari bombi bakwiye kwigishwa irondoka ijyanye n'amagara meza kuko ejo niwe bazokuba ku Burundi bishitse rero umwe agatahuruka uwundi agatahuruka kuri ni ukuvuga ko nabo nyine aho bazogenda ngo babigishe cyangwa bigishe abandi batazobisigura neza kugira abandi bibafashe ntibabigishe muri rusange kugira bibafashe n'ejo
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwamutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ashaka musegurire igituma burya uje kwa gusara kurugira butanga kubuntu
utanga kubuntu kugira bafashe abakenyezi abashinkantaye bakeneye kubukoresha kwa buronswa kubuntu ko bashobora gusanga bitwajije uko buzimvye arico gituma ubusanga mu mavuriro no mu bitaro bitandukanye by'igihugu na cane cane yuko ubu mu bitaro usanga hariho igicaho takini kidegenewe atari gutangirwa ubwo buryo bwo gutandukanye byaro.
Mbaza ndakwishura.
Kuki leta itoshiraho umugwi w'abaforoma bagenda guforoma abanyeshuri bakabasiga ivyirondoka ry'amagara meza
mu bushikiranganji hari ibice bwitaho gukurikirana irondoka ryanjye n'amagara meza rero ngaho hari abaforoma baza kwigishwa bava mu mihingo itandukanye bya bitaro bikuru rero bishitse mu mashuri bakaringaniza ivyigwa nk'ivyo baraheza bakegera ibitaro kugira babasabe baze gufasha kuri iryo shuri.
Mbaza ndakwishura.
Rama vuriro yitiriwe ugwaru akigisha ugwaru none impanuro shakura ziro
nuko bitegezwe kugenda yuko impanuro zagenewe ubwo gwaruka kubyereke irondoka rijanye n'amagara meza zategerezwa kuronswa na cyane cyane ko hari abaforomakazi baronkejwe inyigisho kuntu bategeza kwigisha abandi eka no guhanura nico gituma aya mavuriro ahari mu bice bitandukanye by'igihugu afasha gwaruka inyigisho zibereye kubyereke irondoka rijanye n'amagara meza
kote muganga nita munyana kuri zo nyisha ha yugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati Burundi urasharije abanywanyi bacu Jean Baptiste araturamutsa yongera amenyesha ko afise ubugwayi amaranye igihe kandi bwamuyobeye avuga ko ayogwa cyane mu gihe afashe urugendo agenda n'imodoka abandanya amenyesha yuko yagerageje gufata imiti ariko vyanse guhera abaza ico biva ko nico yokora kugira bihere
burya iyo umuntu agiye mu modokari imoteri irahinda kujya bahindura ama vitesi imuhinduka idari igumusubira ubwo mu bwacu rero buraronka inkuru yuko hari ibintu biko birahinduka hama karabi barabari barabana ryo rikarunga ikibindi bintu mu muto bikacangana niho rero umuntu atangwa kumva isesemwe ibizunguzungu mu nyuma gahereza gutangura kuyogwa kuko burya mu mutwi wacu inkuru riko irazunguruka itaba ihoranye n'ivyo ari karabona hama rero ti umuntu yifata mu gute ubwa mbere n'ukumenya yuko iyo ngwara uyifise kuko burya hari imiti ishobora kubigwanya ego haro bikunda canke n'ibidukunde ariko vyiza nuko wogenda ukayaga n'umuganga agaheza akakwandikira umuti ufata imbere y'ukugira urugendo biraheza bikagufasha vyanse naho ugasubira yakaraba ko takindi gikomeye yo kugufashisha
Jean Baptiste yatwandikiye twigira kunyishu ahawe na muganga zigize ico zimufasha namwe muriko muratwumviriza nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga insiguro kumyibutsa yabasokuru uwuno munsi uvuga uti ubugirigiri bugira babiri bikubwiye iki
bikubwiye iki
Negano abili yo bashobora gufasha nyasha umuntu kumufasha ikintu kanaka atabashoboye gira umufashe ico kintu abakeneye cyangwa abashaka
bikubwiye iki
Jeni wasako yari manuro yuko umwe arigiye umuntu adacobora kwishoboza ikintu kimwe ubwo ari kumwe ari nka babiri bashobora gukora ikintu kandi gakugwa n'ingoga cyangwa ikaramo
bikubwiye iki
bashaka kuvuga ati umuntu ntigira inama rumwe ariko yari kumwe n'uwundi iyo ko barayaga niho amenyeraho ukuri
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya majwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kwijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira rungi ku butumwa kuri 76 20 37 90 canke kuri 79 95 30 74 kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro ndabaseze mvuga nti naho butaha
kira
kira
kira kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
cha cha
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Chakuzani mbunda chango mupanga nabwo mudukanga muzodusanga muvuta mabangi.
Bwana
mina siya inalipa tu hapa ni pakora. Nikona masoja yero yero uncle crazy baby. Chakuzani mbunda chango mupanga nabwo mudukanga muzodusanga muvuta mabangi. Bwana mina siya inalipa tu hapa ni pakora. Nikona masoja yero yero uncle crazy baby.
Mejiku lake kima braza mtaani wanajifanya mashoga. Wafike kanga twende bali ni kukoka. Aho wanekalia umbea awana zingine story zahidi ya kuchochea. Kuna wengine ndani ya klabu wanajifanya mapegeshe. Kumbe huku wale wako simba wanake. Tamtam ndio zao awana kitu wanaishi kwayo. Yo, okay. Yero yero kwenda one by one. Kitaka kuleta beef utakushoti kwa five. Atona wanga masela mikona juu. Inde burdani kamili kwa kachana sister tu lolo. Acha hoka hini pampano kamila. Tuto adogo wala kuchana kwa fisa chezea mbali. Bila kulabu au skiki msiki wako au fight. Burdiano kwenye jazi kila waka ana fight. Usos in the home ila kufunzo adabu. Wala kukosa adabu ndiyo mila kierabu. Inarekana weka lelewa na papu. Ndiyo mana upo upo kweli unostorabu. You know me, don't love me, don't touch me, motherfucker, leave me. Everybody put your hands up in the air. Lolo, acha fizo awe player.
Oh, wacha mechape chape fimbo ni wazushi wanoko hao ndio zao. Oh, wasasa tume wakagua warafiki wanoko hao ndio zao.
Oh, 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 oh. Kuna kitu ambacho bado kinanishangaza. Mina paki na jiuliza au nimeujiza. Enye nguvu za giza hii inavyojitokeza. Au mabisho wana beef na fedha lafu wanaanza kutatiza. Wakipa kaza bila hata kuwaza. Mga kwa kaza nafanya kupoteza hata roho ya upendo. Jueni ya kwamba bado tungali na mwendo. Sinijana makomando masoja everyday tupo gado. Yes kamiri gado na mambo bado. Mashahiri na fikiri so lazima ila kuwapa ujumbe tanongeza heshima. Wacha niwachape fimbo nisibaki na lawama. Mmoja wanatuki tangu nilipopata jina. Wengine wanafitina kusikia na shusha vina. Hiyo ni sana na kuja kupambana na watu wenye lana. Walichokoza toka kitambo. Acheni masoja iwachape fimbo yero. Walichokoza toka kitambo. Enja gos na wachapa fimbo yero. You know me, don't love me, don't touch me, motherfucker leave me.
You know me, don't love me, don't touch me, motherfucker, leave me. Everybody put your hands in the air, I'm crazy, and the area. Oh, chape 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 fimbo ni wazushi wanoko hao ndio zao. Oh, kwa sasa tumewakagua warafiki wanoko hao ndio zao.
Oh, kuna picha lafu fanane na booze. Kama tude limekonga basi wezi fute booze. Kuchapazi alipopata ni mshenzi. Mlebe simba mbrama lafu upate kozi. That's me to run a hip hop, graffiti wake and rap. Big up zako za kinafsi zizi time shut up. Kama ni beef mwanangu we basi don't stop. Niko tayari mapambano nikuweke lock up. Toto mazo nimechoka, nimeanza nimechoka. Kumbuka mina mtuka, mentega nimeruka. Bado na kaza budi mistari kimbere mbere. Siwezi kokombo bado na piga misere sere. Ucho nipana kuchana popote tutakutana. Chochote tutapeana one love peace kwa sana. Superstar amekotoa marungu. Temo wake na mshimamo vyote yutumbu. Hip hop uso champagne najeza kama ping pong. Na ishu kama action question ama King Kong. Kusema wenzako ndo zakwa mazako. Hey urashisha.
You know me, don't love me, don't touch me, motherfucker, leave me. Everybody put your hands up in the air. Yeah, no.
ghetto, what's up to a player?
Oh, watch me chape chape fimbo ni wazushi wanoko hao ndio sao. Kwa sasa tumewakagua warafiki wanoko hao ndio sao.
Ni hayo tu kwenye vita ya bunduki sileti kisu tutolewa knockout bado mapema. Yeah, I can't see professor. Thank you man.